Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivuga Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mvikana kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ndabaramukije nshuti banywanyi ba radio ijwi rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusa basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho tuherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ni icyorezo kirimo kugira ingaruka nyinshi mu buryo butandukanye. Akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali kazindutse kajyana abaturage bahagarariye abandi bagomba kwimurwa i Nyarutarama gusura inzu bazimukiramo. Ni igikorwa cyagaragayemo ubushyamirane kubera kutumvikana ku mazu barimo kubakirwa, bakaba basaba kwimurwa biciye mu mucyo.
Ibyo duhuye nabyo ni agahoma muntu baduhamagaye ngo ntituzabatwereke ngo aho inzu zigeze. Ari inzu dusanze uko twahereye kera tuzanga niko zikiri, ntacyahindutse. Bafashe mugenzi wacu bamumenera telefone, bari bagiye no kumukubita.
Urabona ibi ni ibishimangira igitugu turi gushyirwaho. Izi nzu twarazanze, ese buragira ngo tuzakore iki?
Abo ni bamwe mu baturage b'Inyarutarama bagomba kwimurwa. Leta y'u Burundi iramagana yivuye inyuma raporo y'impuguke za ONU y'ukuntu uburenganzira bwa muntu bwifashe mu gihugu. Mu Burundi kandi ishyirahamwe Atrabu rihuriyemo abatwara abantu mu mujyi wa Bujumbura riremeza ko urwego rwo gutwara abantu rwugarijwe n'ibibazo byinshi. Muri Belarusia, Perezida Alexander Lukashenko yarahiriye ubuyobozi huti-huti abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahamagarira indi myigaragambyo. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya ntimujye kure. Perezida Alexander Lukashenko wa Belarusia yarahiriye indi manda uyu munsi kwa gatatu mu iyimikwa ryamagambwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nk'iridakurikije amategeko, aho bahamagariye indi myigaragambyo yo kwamagana ubuyobozi bwe bw'imyaka 26. Alexander Lukashenko yarahiriye imirimo nka perezida wa Belarusia mu muhango wabereye i Minsk uyu munsi kwa gatatu. Ni umuhango wabaye utunguranye, ubusanzwe bagomba kuba haramamajwe nk'igikorwa gikomeye cya leta, nyamara ahubwo habaye nta kintu kibanje kubigaragaza nyuma y'itora ryakuruye impaka ryabaye ku itariki ya 9 kwezi kwa 8, aho Lukashenko yigambye insinzi ikomeye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamushinje kumamamajwe ku buryo busesuye kandi bakoresheje imyigaragambyo y'ibyumweru birenga 6 yahuje imbaga y'abantu bamusaba kwegura. Amerika n'umuryango w'umwe bw'Uburayi birimo gutegura ibihano ku bayobozi bakuru bagize uruhare muri iryo tora, bigakubitiraho no guhiga abantu byakozwe n'abashinzwe umutekano. Uwo mugabo w'imyaka 66 y'amavuko uri ku butegetsi kuva mu gihumbi 1994 yavuze ko igihugu gikeneye umutekano n'ubwumvikane ku cyorezo cyugarije isi, yumvikanisha COVID-19. Lukashenko arahiriye indi manda y'imyaka 5 yijeje kuzakorera abaturage ba Repubulika ya Belarusia abikuye ku mutima kubungabunga uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu n'umwenegihugu no kurengera itegeko nshinga. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'ibihugu byiyemeje kurwanyiriza hamwe umwanzi bikora ku nyanja ya Atlantika, OTAN, urashima intambwe zimaze guterwa mu biganiro hagati y'Ubugereki na Turukiya. Fide Niyongabo abaha inkuru irambuye.
Ishyirahamwe OTAN ryamenyesheje uno munsi kwa gatatu ko intambwe ziboneka zashyizwe ko hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ivyo biganiro bigenewe gutuma hataba ugutana mu mitwe hagati yavyo, bifitaniye amatati yerekeye amasoko ntanga nguvu mu karere ko mu buseruko bw'ibahari Mediterane. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OTAN Jens Stoltenberg avuga ko abategetsi b'igisirikare b'ivyo bihugu vyombi bagiranye ibiganiro ku cicaro ca OTAN mu ntumbero kugerageza kumvikana ku buryo bwo gutuma atagutana mu mitwe kuhaba hagati yavyo, haba mu kirere canke mu mazi. Uyo muyobozi Stoltenberg avuga ko inama zibandanya hagati y'izo mpande zibiri kandi ko intambwe zimaze gushikwako. Ivyo yabitangaje inyuma y'uko abonanye i Brussels n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Espagne, Pedro Sanchez. Twigoro tugutorera inyishu ibibazo biri hagati y'izo mpande zombi duhagarikiwe n'igihugu c'Ubudagi. Imishyamirano hagati y'Ubugiriki na Turukiya yari yiyongeye mu mezi ya vuba, yaragabanutse muri iyi minsi. Ivyo bihugu vyarumvikanye ku munsi wa kabiri ku vyerekeye gutangura ibiganiro bigenewe gutorera inyishu amatati bifitani.
Alexei Navalny, umwe mu banenga bikomeye perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, yagiye ahagaragara nyuma yo kuva mu bitaro aho yavurirwaga mu mujyi wa Berlin mu Budage. Fide Niyongabo afitiye inkuru.
Navani yari yambaye bisanzwe asa n'umuntu arushe, yashize isanamu iyiwe yicaye muri parke ku rubuga Instagram uno munsi kwa gatatu. Yashimiye abaganga bamwitayeho iminsi 32 yariko avurirwa mu bitaro. Abamushigikiye bamenyesha ko afise imigambi yo kugaruka mu Burusiya umusuri izina. Yamarawe ntacho yabuze kuvyerekeye imigambi ngiyo uno munsi kwa gatatu. Navani yajanywe mu gisagara cha Berlin avanywe mu Burusiya mu kwezi guheze. Inyuma kwa kiswe na magara mu ndege yarimwo mu ntara ya Siberia yari mujanye ku mugwa mukuru Moscou. Ibihugu byo mu burengero bw'isi byasavye abategetsi b'u Burusiya gutanga insiguro ku isumu Navalny yahawe. Yamara bavuze ko ataruhara na rumwe babigizemo, ahubwo batangaza ko atavyemezo barabona byerekana ko ari icyaha cakozwe.
Urakoze Fide Niyongabo kuri aya makuru. Tureti turi kumwe mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Leta y'u Burundi iramagana yivuye inyuma raporo ku kuntu uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu. Yashyikirijwe n'impuguke eshatu za ONU mu nama yabereye i Geneve mu Busuwisi kuri uyu wa gatatu. Ambasaderi w'u Burundi mu biro bya ONU i Geneve yavuze ko iyo komisiyo ya ONU ikora amaperereza ibogamye kandi ko ifite gahunda yo guhirika ubutegetsi. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda aduye inkuru irambuye.
Umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ukora amatohoza ku Burundi washikirije raporo yawo imbere y'abagize akanama kubahiriza agateka kazina muntu i Geneve mu Busuwise. Dudu Dien akomoka mu gihugu cha Senegal atwara uwo mugwi yemeje ko wari witeze ko ibintu bihinduka ku butegetsi bushasha, ariko ko atacigeze gihinduka mu byerekeye honyangwa ry'agateka kazina muntu. Ati turi nko mu mayira abiri y'abatwebwe umugwi ukora amatohoza canke abarundi bwabo. Ikibazo nyamukuru no kumenya nimba ihonyangwa ry'agateka kazina muntu twavuze katari gake ko rizobandanya rizokongerekana bikabije canke ko rizohagarara. Hanyuma icuka ca politike coba kigiye gusubira kubaciza ukutihanganiranira mu vya politike guhere abantu bashikiriza ivyiyumviro vyabo ataco binona. Ubico twabonye muri iyi raporo nuko atakintu na kime cigeze gihinduka. Abaharaniye uburenganzira bwa muntu, abamenyesha makuru, abakoreye amashami yigenga, abakekwa ko batavuga rumwe na leta, aba bose ntibatekaniwe kuko barabura buzwa mu kazi kabo bagafungwa, abandi bakanyuruzwa, hari n'abakenyezi bakubagugwa. Twebwe tuzoguma turikanuye ku biriko biraba byose mu gihugu. Muri iyo nama yabereye ku buhinga ngurukana bumenyi bw'amasanamu ari naho natwebwe twayikurikiraniye ubuserukira u Burundi muri ONU, Ambasaderi Tabu Renova yateye ivyatsi iyo raporo. Kubwiwe abagezi uwo mugwi w'amatohoza bacuditse n'abatavuga rumwe na leta aserukira.
La délégation du Burundi prend note de la présentation du rapport annuel par la commission d'enquête.
Ati nk'intumwa z'u Burundi turemeza ko twabonye raporo y'abahinga ba ONU ku Burundi. Iyi nama ibaye nyuma y'amatora yagenze neza mu mutekano n'intwaro rusangi aho abarundi bitoreye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Iyi raporo yuzuyemo ibinyoma n'ibitutsi ku buryo yari kwiye kwamirirwa kure. Ni raporo yerekana ko abahinga ba ONU bahinduye intumbero ahubwo bifuza gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uwo mugwi ntunyegeza ko ushigikiye abatavuga rumwe na leta ukerekana akababaro ise kubera umugambi SNL watsinzwe mu matora. Ibyo bigaragarira mu mareme ntanyaga ibibi byo byarakozwe canke bizokogwa no umugambi SNDFTD kanatsinda bashinzwe hawunyanzwe n'amategeko ya ONU. Uburundi bwerekana nyabuna ko ku ntwaro nshasha ya Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu byahindutse.
Depuis 2015, le Burundi a objectivement fait d'énormes progrès dans le renforcement.
Kuva mu mwaka w'2015, u Burundi bwarateye intambwe iboneka mu kubahiriza agateka kazina muntu. Onipiye kubibona maze bikorwa by'uyu mugwi gusohora amaraporo aho turagateka kazina muntu bihagarikwe. U Burundi ntibusamazwa n'ibi, ahubwo turabandanya akazi ko gusubiza ibintu mu buryo nk'uko leta nshasha yabitanguye. Ubumwe bwa Buraya buhindura ingendo, nyabuna ntibubandanye guha amategeko u Burundi, ahubwo habe ukubahana hagati y'ibihugu. Turiteguriye gufashanya n'ibihugu n'amashirahamwe biri muri iyo nzira. Murakoze.
Pour le développement économique et harmonieux pour tous, je vous remercie.
Ubwo bumwe bwa Buraya butunga urutoke n'u Burundi, intumwa yabwo isaba ko nyabuna hosubira kunagurwa ikiyago cha politike hagati ya leta n'abo batavuga rumwe.
Les élections et l'arrivée au pouvoir du nouveau président offre une bonne occasion au Burundi pour s'engager durablement.
Atamatora aheruka kuba no mukuru w'igihugu mushasha ni kimenyetso ciza cyo guhindura ibintu no kubahiriza gateka kazi na muntu. Ariko ibiri ku rubuga ntibihumuriza kuko uyu mugwi umaze imyaka 4 werekana ko uburenganzira bwa muntu buguma buburabuzwa. Dusaba leta kugarukana icuka ciza n'ikiyago cha politike nabo batavuga rumwe kurekure mfungwa za politike abahari na gateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru bafungiye ubusa hame no gusambura umugwi w'inkora bara w'ugwaruka gw'imbonera kure
la dissolution des milices et des ibonara kure.
Na intumwa y'igihugu cyo bo Faransa irajwe ishinga nuko abakora ayo mabi badahanwa.
Les violations des droits de l'homme décrites dans ce rapport sont préoccupantes.
Ati onyangwa yagateka kazi na muntu n'ayandi mabi biri mu maraporo y'ubu mugwi biteye amakenga. Ubu Faransa buributsa ko bugwanya ukudahana ibyaha bugahamagarira abategetsi b'u Burundi gushengeza abagirizwa ayo mabi. Turasaba ko bokorana mbere na sentare mpoza makungu mpana bya CPJ kugira ibyaha bihanwa niyo sentare ababikoze nabo bashengezwe. Ubutegetsi bushasha buba kajyo keza ko gusohoka mu mabi yaranze u Burundi kuva mu mwaka w'2015 kugarukana icyizere no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Bitegekanijwe ko inyuma y'iyi raporo ONI izofata ingingo yo kongereza canke guhagarika ikirengo c'uwo mugwi ukora amatohoza ku Burundi washizweho mu mwaka w'2016. Pierre Claveny Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Mu gitondo cyo kuri uwa gatatu akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu Rwanda kazindutse kajyana abaturage bahagarariye abandi bagomba kwimurwa inyarutarama gusura inzu bazimukiramo. Ni igikorwa cyagaragayemo ubushyamirane kubera kutumvikana ku mazu barimo kubakirwa, abaturage bagakomeza bavuga ko bakwiye kurenganurwa bakimurwa mu buryo buciye mu mucyo. Mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa yakurikiranye inkuru.
Urwo rusaku rwumvikana rushingiye ku bwumvikane buke hagati y'ubutegetsi bwa karere ka Gasabo n'abashinzwe umutekano wo mu rwego rwa Daso bashyamiranaga n'abaturage batuye Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro bagomba kwimukira mu busanza mu karere ka Kicukiro. Intandaro y'ubushyamirane n'inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta muri Gasabo n'iz'umutekano zari zajyanye abaturage gusura inzu bazimugirirwamo maze zigezweho zitangira kubafotora. Umwe mu baturage afotoye iryo tsinda rya karere maze Madame Pauline umuyobozi nshingwa bikorwa karere ka Gasabo ahita inzego z'umutekano kumwambura telefone. Ubushyamirane buvuka ubwo telefone irameneka igikorwa cyo gusura amazu kirahagarara. Nta munyamakuru wari wemereye kugera muri iki gikorwa ku buryo n'abagezemo batemerewe gufata amajwi n'amashusho. Ijwi rya Amerika yahageze mbere y'abandi yari yazitiriwe mu marembo y'ahari kubakwa inzu kuko kuhinjira bisaba uburenganzira bwanditse butangwa na Savanna Company yubakisha aya mazu. Uyu mukozi yavuganaga n'umukuriye kuri telefone amubwira ko tutemerewe kwinjira.
Because they come with the one journalist from Voice of Africa.
Ndashobora kwinjira kubera umunyamakuru kubera ko bazanye n'umunyamakuru wa Voice of Africa. Voice of Africa, ah, nako Voice of America. Yego ndina.
Ariko nubwo tutemere kuhagera mu buryo bw'ibanga twabashije kumenya muri macyo ubutumwa ubutegetsi bwanjye n'aba baturage. Uyu ni madame umwari utegeka karere ka Gasabo.
Kwari tubazanye rango musure muhabone ntakagira ubabwira ibintu. Hari n'abavuga ngo ntazihari. Muraziboneye ko zihari. Icya kabiri ibirebana na za discussions ukuntu ibintu byabazwe nge ndemera nge sinemera mwese muratandukanye imitima iranatandukana uko umuntu akunda uko umuntu abona ariko inzu n'izi ntabwo tuzubaka tuzipfundikiye ngo mwe kwa mutazuza ariko icyo twari tubaze niyo kugira ngo muzirebe mwarazisuye murazibonye. Ubwo igisigaye ni ugutegereza ko zizura tukareba uko tubafasha kwimuka n'ubundi mukaza mukimuka.
Abonye ituze ribuze hagati y'inzego z'umutekano n'abaturage madamu umwari ari kumwe n'abandi bakozi b'akarere bahise burira imodoka baragenda. Abaturage nabo basigara bivovotera amazu n'ibyabaye kuri bagenzi babo.
Ibyo duhuye nabyo ni agahoma munwa.
Gute?
Baduhamagaye ngo ntituzabatwereke ngaho inzu zigeze. Ari inzu dusanze uko twahereye kera tuzanga niko zikiri ntacyahindutse. Ibyo birangiye ngo tujye gukorana inama nabo bafashe mugenzi wacu bamumenera telefone bari bagiye no kumukubita abari niwo bakubise ingumi twe tubona bari bafite gahunda yo kuhudutsinda mu iki gipanga. Ahubwo
Bwana Fabien Barizeye umwe mu bagomba kwimurwa yarafite telefone bivuga ko inzego z'umutekano arizo zayimenye muri ubwo bushyamirane. Kuri we bikomeje kubakorerwa ni igitugu cyo gushaka kubimura ku ngufu.
Urabone ibi ni ibishimangi kurindira igitugu turi gushyirwaho izinzu twarazanze ese buragira ngo tuzakore iki
ijwi rya Amerika kandi ubwo yari mu busanza abaturage bategururirwa gutuzwa kubera ibyamubayeho muri uko kugundagurana n'abashinzwe umutekano uyu mubyeyi kuri mikoro z'ijwi rya Amerika ahise ahungabana avuga ko atewe ishavu n'icyemezo ubutegetsi bushaka kubahatira cyo gutuzwa ku ngufu mu mazu batishimiye
ibi twabizanye ku karubanda kugira ngo abahisi n'abagenzi badutabare bumve ko dufite akarengane mu mitima njyewe
aba baturage bagakomeza kwibaza uburyo rwiyemezamirimo ugomba kubimura ari nayo wabakoreye igenagaciro ku mitungo yabo batigeze bafata umwanya ngo barigireho impaka ahubwo ubutegetsi bukaba inyuma ya rwiyemezamirimo
ubundi ni gute umushoramari aza kubarira umuturage akamukorera igenagaciro iryo tegeko ryasohotse ryari riteganya ko uwakubariye ari uhindukira akajya no kugutegurira ahantu zabo
mu bagomba kwimurwa ku isonga harimo abasenyewe kuva mu mpera z'umwaka ushize 2019 no mu ntangiriro z'uyu mwaka ariko harimo n'abagi tuinya rutarama bagomba kuzimuka mu bindi byiciro bwana Jean de Dieu Shikamari muri abo aravuga ko iby'iki kibazo ubutegetsi nibuguma kugitwara ku muvuduko kiriho gishobora kuzatwara ubuzima bwa bamwe
iki kibazo ngiye uko ndi kubona kizarangira inyarutarama haguye abantu kuko niba tubonye igitugu kibaye angaha adamahirwe tugize ngira ngo iyo haba n'abafite imbunda haba habaye baraswa nuko uvuga rero nk'abasigaye hariye twamaze kubona ibyabaye kuri bagenzi bacu twiteguye gupfa nje ubu mfite gahunda yo kugura serikeye nkayishyira iwanje uzansenyera inzara uko ubanje kuyimbikamo nese urumva ari ahantu hatazagwa abantu ubuyobozi ubutumwa mbuhaye bagende bategurire amasasu yo kurasa Nyarutarama ubundi babone ko twimura
bishobora gufatwa nk'ubwiyahuzi
nje kubwanje ndabifata ko nziyahura ku mutungo wanje nta muntu nzahohotera ntawe nzasanga iwe uzansanga iwanje nzamwiyahuraho
shikama gakomeza avuga ko igihe cyose ibintu bidaciye mu mucyo ntawe uzabakura ku butaka bwabo
abanyarwanda ari mu gihugu ari mu mahanga bamenye ko Nyarutarama igeramiwe kandi ko twiteguye kuzagwa ku butaka bwacu amaraso yacu akanyobwa nabwo
ubusanzwe iki kibazo cyo kwimura batuye Nyarutarama kireba imiryango isaga 1500 yose hamwe gifata umuzi mu mwaka w'2017 ipfundo ry'ikibazo rishingiye ku kuba ubutegetsi bwite bwa leta bwarahatiye abaturage kubakirwa inzu mu gihe bo bashaka amafaranga abasesengurira ibintu hafi bakibaza uburyo rwiyemezamirimo yakomeza gushyira ingufu mu kubaka inzu zo kubatuzamo mu gihe bamwe mu bagomba kwimurwa bo batabikozwa itegeko ryo kwimura abantu mu Rwanda ku bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko amasezerano abagomba kubahirizwa kandi akagira agaciro mu gihe cy'amezi ane hagati y'uwimura n'uwimurwa nyuma yaho ku bwumvikane bw'impande zombi amasezerano ashobora kugumana agaciro uwimura agategekwa kwishyura 5% by'agaciro k'umutungo kugeza ubu ku ikubitiro hari amakuru ko hashobora guhita himurwa imiryango 400 bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje turaganira na muganga Maurice Nzoyamara impuguke yo mu Burundi mu buvuzi buzwi nka acupuncture ari mu gihugu cya Canada muri province cyangwa intara ya Terre-Neuve na Labrador iherereye mu nyanja ya Atlantique aha afite clinique ya acupuncture ubuvuzi budakoresha imiti dusanzwe tumenyereye muganga Nzoyamara agiye kubanza kubasobanurira ubwo buvuzi ubwo ari bwo
acupuncture ni ubuvuzi bwo mu buseruko bw'isi navuga nko muri Aziya kuko niyo bwaje originellement niyo bwaje guva akaba ari ubuganga umuntu akoresha atakoresheje imiti atama intervention chirurgicale habaye n'ubuganga iyo umuntu aje kwivuza abafite ibibazo bitandukanye imbere yo kuvura tubanza kugira ibipimo hanyuma rero tugakoresha udushinge muri icyo gihe abantu benshi baroroherwa cyane
ubuvuzi uvuga mukoreshamo udushinge n'ubuvuzi budasanzwe ntabwo abantu babumenyereye cyane iwacu mu Rwanda cyangwa se mu Burundi wadusobanurira muri make uko mukora mukoresheje utwo dushinge
ego utwo dushinge no kuvuga yuko mufikure abantu benshi ntabumenyereye ndetse nk'iwacu mu Burundi mu Rwanda ndetse naha turi muri Canada si bose babumenyereye kuko ni inyigisho tubwira turigisha abantu kugira batahure ibyo ari byo uko ukora ni ukuvuga yuko uyu muntu aje kwivuza aba dufata nk'akarorero nk'umuntu afise nko kumeneka umutwe ababara nk'imunda ni ukuvuga yuko imbere yo kumuvura tubanza gupima tukaraba igituma uwo muntu afise izo ngorane ibyo bimenyetso hanyuma rero tumaze kubimenya cyo dukoresha utwo dushinge tudutera ahantu hashobora kuba ku maguru cyangwa ku maboko cyangwa ku mutwe bivanye n'ikimenyetso cyangwa n'ingorane uwo muntu aba afite inyuma yaho tumaze kubikora abantu baroroherwa
kuvura muri ubwo buryo wabyigiye
nabyigiye muri Canada muri province ya Alberta hari ishuri universite itanga iyo programme meje kuvyiga hanyuma narakoze examen kibazo cha leta kuko kwiga programme ni kimwe hanyuma no gukora ikibazo bigoburenganzira bwo gukora icyo kibazo rero hari kibazo au niveau provincial muri province ni kibazo mu gihugu cyose cha Canada akuvuga rero jewe imana yarafashe je ndabikoreje ibibazo byose ndabitsinda hanyuma ndabihejeje cyantangura gukora nkora nk'umuvuzi mu makliniki akandi naharageze n'igihe nshobora no gutanga n'icigwa ku ishure kugira ngo abanyeshuri tubigishe ndetse no gufasha abanyeshuri bategura ama examen nationaux
ubwo se kubuvuzi ngo kabivugaga butamenyerewe hariya iwacu mu Rwanda no mu Burundi watekereje ute kubujyamo ntuje mu buvuzi busanzwe
ego mu byukuri imbere yaho asubiye inyuma gatoya narabaye ikebeke mu province mu ntara ya Kibeke naragiye ku ishuri ndiga ibijyanye n'ubuvuzi no kuvuga soezi infirmiye ariko muri icyo gihe niho nashoboye kumenya amakuru ndaronka information ikwiye ku bijyanye n'ubwo buvuzi na kirere byaramotivye cyane kugira ngo nshobore kumva yuko hari ubuvuzi umuntu ashobora kuvura adakoresheje imiti ata ama effets secondaires cyangwa ingaruka mbi zishobora kuhaba kandi umuntu akorohegwa harashitse nanje aho nagiye kwivuza mugabe ico gihe sinaye bwaje muri iyo programme hanyuma numva ndorohewe inyuma yaho rero navuze ati ubwo bya bintu kumbe birashoboka naho hanini motivation yahavuye idonga ndagize motivation kugira ngo ende kuvyiga
ubu buvuzi acupuncture cyangwa se acupuncture mu cyongereza bukoreshwa ahanini kuzihe ndwara
mu byukuri ni indwara zitandukanye abantu benshi baraza batugana ku bivanye n'ingorane bafise harimo nk'abaza bafise nk'ibibazo respiratoire harimo nk'umuntu
azanga
bikanga kubahema abandi bahagira za sinusite ibyo ni ibintu kenshi nkuze gufasha abantu batari bake muri kliniki hariho n'abantu baza bafise ingwara z'ubwoba tufata karoye nko kugira trouble d'anxiety hari n'abandi bagira kumene ku mutwe hari n'abandi usanga bafise ubunyantege nke abandi bahagira ibibazo bitandukanye harimo n'abantu baza kwivuza iyo bari gukora vugwa kanseri hakaba hariho ama effet secondaire ya chemotherapy abo turabafasha kugira ngo tubafashe kugabanya sesemwa cyangwa noze ndetse n'ibindi bimenyetso bagira mu gihe bariko baravugwa hanyuma hari n'abahandi benshi baza nk'abantu b'abafasoni bafise nk'ikibazo cyangwa menopause abo n'abantu kenshi umuntu akunze gufasha cyane turaronka abigisha abanyeshuri abainfirmiye baza kwica cyangwa abainfirmiye baza kwivuza abantu batari bake bashobora kuza kwivuza
izo ngaruka muvuga imiti isanzwe ingaruka cyane cyane ku bantu barimo kwivuza tuvuge nk'abo ngaho mwavugaga barwaye indwara ya kanseri mwebwe umuntu mumufasha gute kugira ngo izo ngaruka zaturutse ku miti yafashe zitamugeraho cyangwa se zigabanuke
uko tumufasha no kuvuga yuko tuvugiye karavugwa nk'iyo iyo karafata imiti ya kanseri cyane donc imiti yose ikarafata aho kuba umwongera nk'iyindi miti yo kuvuga yuko mu gihe bishitse akagira intuze yumva ashaka kuruka yumva agira zanoze aho kuba umwongera umuti benshi baprefera yuko baca baza tukabavura tukabafasha kugira ngo tugabanye kumva bashaka kuruka cyane kumva ubunyantege nke kumva bafise amagara make ikindi nacyo ni stress rero azi yuko iyo umuntu abaye iyo bamutoye iyo ndwara ikintu cya mbere kihaba umuntu aje mu byiyumviro byinshi akiyumvira kumva ko ubuzima bwiwe bugiye guhagarara ubuzima bwiwe bugiye kumva guhagarariye ngaho ariko iyo baje umuntu akamufasha ndetse si kuvura gusa kugira ngo tugabanye ubwo kumva ko ashaka kuruka ariko no kumufasha ni mu buryo bwo mu mutwe kugira yumve yuko aremurutse yumve yuko ya stress igabanutse
watubwiye ko utudushinge muvurisha mu rugo buryo bwanyu bwa acupuncture cyangwa se acupuncture bo muvurisha nyine utwo dushinge mudutera ahantu hose ku mubiri ntabwo tubabaza
utwo dushinge dushinge yafete mu dushinge ntabwo tubabaza kuko utwo dushinge ni duto duto ntabwo dungana na ziya nshinge dukoresha kwa muganga kuko ziya nshinge dukoresha kwa muganga harimo umuheha hagati ariko utwo dushinge twose dukoresha nta muheha urimo ni udushinge duto duto kubera umuntu yaravyize dufise ubuhinga butandukanye no kuvuga yuko mu kuzitera umuntu azitera akoresheje ubuhinga butandukanye kugira ngo umuntu ashobore kumva ko babara kuko muri aho gashinge harimo nka tibe ifata aho gashinge iyo tibe rero itangura gukora ku mubiri imbere yuko n'agashinge gashikira uruhu muri icyo gihe rero umuntu ntiyumva aho gashinge ahubwo aza kumva iyo tibe kuko iyo tibe yo ntabwo isongoye no kuvuga yuko ikura ijya sensitivite umuntu rero iyo umuteye urushinge ashobora kutwumva namba hari n'abantu benshi baba bafise nk'ubwoba bw'inshinge umuntu akazimutera akaguma yibaza yuko nshaarazimutera kandi deje waza mumaze kuzimutera kuvuga yuko tushobora kumutera tuzitera ahantu hose hari ububabare oya si uko bigenda no kuvuga yuko umuntu ashobora kugira nk'ububabare ku mutwe akagira ububabare ku maguru akagira ububabare ahantu hatandukanye cyangwa akagira ikindi kibazo gitandukanye ikintu dukora tuvura donke dukoresha udushinge tuviza ikintu nyamukuru gitumye donke la cause y'ibyo bimenyetso bitandukanye ni ukuvuga yuko iyo tumaze kuvura cyangwa umuntu agakoresha utwo dushinge aviza igituma uza gusangana bwa bubabare hamwe handi hantu hatandukanye bugabanuka
utubwiye ko udushinge tutababaza ubwo ni ukuvuga ko nta n'amaraso ava kuvuze ko hari agapira akantu k'agapira kaba kari kuri ako gashinge gasa nk'akagabanya ububabare
mu by'ukuri nta maraso navuga menshi ava hariho nk'abantu bakunze kugira abanyaruka kuva amaraso cyane nk'abo urashobora gusanga hava nk'utuma tubiri dutatu ariko ni bake donke umuntu ashobora gutera n'inshinge nka zitanu ashobora gusanga ari nka rumwe cyane ugasanga naho kenshi nta n'amaraso ava
bivuze ko nta hantu haboneka tuvuga umuntu amaze gutaha amaze kuva kwa muganga nta hantu abona nk'akenge cyangwa ahantu bamuteye ntashobora kuhabona
nka twebwe tuvuge nk'ikubanda abazungu jewe hanini abapasiya biwaje n'abazungu donke navuga 99% n'abazungu nibo kenshi ku ruhu rwabo iyo umuteye urushinge harashobora kuboneka ahantu wateye urwo rushinge nko ku nkobazi wacu no kuboneka ntihanaboneka kenshi ntihakunze kuboneka
tugarutse ku byo mumaze kutubwira muganga Maurice mwatubwira nk'abantu baba batemerewe kuvurishwa utwo dushinge niba baba bahari
ego mufata akarero nk'umwana akiri mutoya nk'umwana inyuma amezi atatu amezi atandatu ubwo ntidushobora kumudutera ariko tuca dukoresha icyo twita laser izo laser ni ukuvuga yo nta bubabare yumva namba na gatoya ikindi nacyo ntidushobora kuvukoresha udushinge nk'umuntu w'umufasona kuri we ahantu tuvuge afise imbanyi y'amezi atatu hariho ahantu udashobora gutera utwo dushinge kandi hariho n'ahandi hantu umupfasona akuriwe tudashobora gutera udushinge uko twashobora gutuma n'inda ishobora kuvayo kuko urumva dusitimira umubiri hanyuma muri icyo gihe bigaca bituma n'umwana ashobora kuvayo donke ni ukuvuga yuko aho n'ahantu kenshi umuntu akwitegezwa kwitwararika kugira ngo ntushobore kuhatera cyangwa kuhakora mu gihe umupfasoni akuriwe ahandi abandi nabo badashobora kugira umuntu adashobora kuvura ni nk'abantu bafise indwara yo kuva amaraso urumva nk'abo bantu kuko iyo urinze umutera akava amaraso bishika yuko ashobora kuguma ava amaraso urumva muri icyo gihe umuntu aritwararika aca akoresha ubundi buhinga nk'uko navuze umuntu ashobora gukoresha laser
ndagushimiye cyane muganga Maurice Nzuwemara kuri ibisobanuro muri ikiganiro uhaye radiyo Ijwi rya Amerika nshimiye n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika badukurikiye muri ikiganiro niba hari ibibazo mwumva tutavuzeho kubera igihe gito ariko mwifuza gusobanukirwaho kuri ubuvuzi acupuncture cyangwa se ku zindi ndwara muzatwandikire tuzabashakira ibisubizo igihe cyose abaganga bahora biteguye kubaganirira kugira ngo murusheho kubungabunga ubuzima bwanyu n'ubw'abanyu ikiganiro akaba ari cyo dusorejeho ibyo twari twabateguriye uyu munsi ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi Fasil Gebeho niwe washyize hamwe amajwi kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.
tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose ariko cyane cyane ubuzima buzira umuze amagara araseseka ntayorwa mukomezeje kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Tumaze gucikwa kandi n'ibiganiro byacu bitaha mu mwanya saa moya n'igice.